ni Radio Ijwi rya Amerika. Radio Ijwi rya Amerika ivugira hano Washington DC mu kirundi n'ikinyarwanda, mutwumvira ku mirongo migufi ya shortwave kuri metero 19 na metero 22 mu Rwanda, kuri metero kuri FM 104.3 no kuri radio Inshuti ya Bose FM 88.3. Ushobora kandi kudukurikira mukoresheje adresse yacu ya email radioyacu@gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu no kuri site yacu ariyo y3 radioyacu.voa.com. Hano muri studio ya gatanu muri kumwe nanje Jeffrey Mutagoma
na Fideniyo Ngabo, ndabaha ikaze nanje mu biganiro byacu byo kuri isa.
Aho basaba yuko bogira kigoro bakihanganira abandi kuko muri demokrasi gutandukana mu byiyumviro n'ikintu gisanzwe. Igikuru ni uko mu butandukane bwacu twese tugira umutima wo gukunda igihugu no kurondera mucuba.
Uwo ni Agato Rwasa, umuyobozi w'umugambwe wa CNL mu Burundi, yumvikanisha ko mu gihugu hakenewe ubworoherane hagati y'imigambwe n'abayigize kugira ngo demokrasi ishobore gushinga imizi. Turaza no kubabwira ibyobyabwenge byafatiwe mu Burundi, urupfu rw'umunyarwandakazi wapfuye yambuka umupaka w'u Rwanda yerekeza muri Uganda, n'urubanza rwa Agnes Ntamabyariro wahoze ari ministri w'ubutabera.
Abantu 16 bapfuye, abandi 17 barakomereka igihe bombe yari yatezwe mu modoka ya turi kuno munsi wa kane hanze y'uburiro ku mugwa mukuru wa Somalia, Mogadishu. Ubushinwa na Pakistani biranebagura Leta Zunze Ubumwe za Amerika uburyo yakoresheje kubyerekeye gufatira ibihano Masud Azhar, umunyapakistani ayoboye umugwi w'iterabwoba. Igisirikare cy'izinga rya Malta kimenyesha ko cigaruriye ubwato ubutwaye ibitoro bwari bwanyurujwe n'abimukira mu mazi y'ibahari Mediterane.
Aya makuru hamwe n'ayandi tubafitiye turabagezaho mu kanya, ntimujye kure y'amaradiyo yanyu. Fidel Niyongabo, banza tubwire amakuru avugwa hirya no hino ku isi.
Urakoze Geoffrey. Abantu 16 bapfuye, abandi 17 barakomereka igihe bombe yari yatezwe mu modoka ya turika uno munsi wa kane hanze y'uburiro ku mugwa mukuru wa Somalia, Mogadishu. Ababonye ibyabaye babwiye Radio Ijwi rya Amerika Service y'i Somali ko iyo bombe yaturikiye ku ibarabara ryitwa Maka Al Mukarama riri mu ruja n'uruza rukomeye. Umwe mu babonye ibyabaye atashatse ku izina ryiwe rimenyekana yatangaje ko imodoka yuzuye amabombe yari ihagaze ku murongo hamwe n'izindi modoka imbere y'ubwo buriro. Atangaza ko cari igihe abantu benshi bariko barahafungurira kandi ko igice co hejuru c'ubwo buriro bwitwa Bisan casenyutse. Abategetsi bajejwe za ruse habaniha batangaza ko abandi bantu 6 bari bakomeretse bapfuye mu gihe bari bajanywe mu bitaro. Umugwi ntagondwa z'abayisilamu Al-Shabab witiriye ico gitero. Umugwi ugira kenshi ibitero ku mahoteli n'uburiro ku mugwa mukuru wa Somalia, Mogadishu. Ku munsi wa 6 abarwanyi ba Al-Shabab baragize igitero ku nyubakwa ya leta ku mugwa mukuru Mogadisho, bica abantu 15. Tukivuga kuri Somalia, ishirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch ryagabishije uno munsi wa 4 ko impunzi 230,000 z'abanyasomalia zishobora kugeramirwa n'ubwicanyi mu gihugu cya Somalia zaje zivamwo. Ibyo hamwe igihugu cya Kenya coshira mu ngiro umugambi wacu wo kugara ikambi impunzi ya Dadaab. Leta ya Kenya yashikirije umugambi wo kugara iyo kambi iri mu buseruko bw'igihugu mu kwezi k'8 kwimirije. Otsiono Namwaya wo mu ishyirahamwe Human Rights Watch avuga ko nyinshi mu mpunzi ziri mu ikambi ya Dadaab zahunze ubwicanyi n'uruhagarara muri Somalia. Avuga ko umugambi wa leta y'igihugu cya Kenya ugeramiye uburenganzira n'umutekano w'izo mpunzi. Otsiono Namwaya avuga ko kuzitegeka gutahuka ku nguvu koba ari ukurenga ku mategeko leta ya Kenya yemeye kubahiriza. Ishirahamwe riharanira agateka ka muntu ku isi Amnesty International naryo rimenyesha ko Kenya yotegereza kurondera inyishu harimwo kuzirekurira kuba mu gihugu canke kuzimurira mu bindi bihugu. Ikambi ya Dadaab niyo kambi irimwo igitegere kinini cyane cy'impunzi ku isi. Muhanda nyakumviriza amakuru yo hirya no hino ku isi tubafitiye muri uyu mwanya. Ibihugu vy'Ubushinwa na Pakistani biriko binebagura Leta Zunze Ubumwe za Amerika kuba itaciye mu buryo busanzwe bukoreshwa mu gushikiriza integuro y'ingingo mu rwego rw'ishyirahamwe onurijejwe amahoro n'umutekano ku isi. Iyo ngingo yerekeye gucira ivomo Masud Azna, umunyapakistani ayoboye umugwi ugira iterabwoba mu makungu Jaish e Mohammad ukorera muri Pakistani. Amerika yakwiragije integuro y'iyo ngingo mu baserukiye ibihugu 15 bigize urwego rw'ishyirahamwe ONU rujejwe amahoro n'umutekano ku isi ku munsi wa gatatu. Integuro y'iyo ngingo ishigikiwe n'ibihugu by'u Bufaransa n'Ubwongereza ivuga ko Masud Azhar ari umuntu agira iterabwoba mu makungu. Iyo ngingo ifashwe indwi zibiri nyuma yuko abategetsi b'Ubushinwa bazibiye ingingo nk'iyo ishigikiwe na Amerika mu ishyirahamwe ONU. Abategetsi b'Ubushinwa basavye abanyamerika kwitondera integuro y'iyo ngingo yerekeye Masud Azhar. Ubushinwa bushigikiye bikomeye igihugu ca Pakistan bwarazibiye ingingo y'akanama k'urwego rwa ONU rujejwe n'umutekano ku isi yari igenewe gufatira ibihano Azhar mu mwaka w'2016 no mu mwaka w'2017. Igisirikare c'izinga rya Malta kimenyesha ko umugwi w'abasirikare bajejwe ibikorwa bidasanzwe wigaruriye ubwato butwara ibitoro bwari bwanyurujwe n'abimukira mu mazi y'ibahari Mediterane yegereye igihugu ca Libya. Ubwato butwara ibitoro El Hiblu rimwe bwashitse ku kivuko co ku mugwa mukuru w'izinga rya Malta Valletta uno musi wa kane. Inteko z'izinga rya Malta zimenyesha ko zavuganye na kapitene w'ubwo bwato El Hiblu rimwe yazibiwe akaba yazibwiye murantunga ko we n'abandi bakorana bategetswe ku nguvu n'ababunyuruje gutera bagana izinga rya Malta. Inteko zidasanzwe zinjiye muri ubwo bwato zibusubiza mu minwe ya kapitene wabwo. Ubwato El Hiblu rimwe bwari bwatabaye abimukira ku munsi wa kabiri mu kiyaga Mediterane bwari bw'abasubije i Tripoli mu gihugu cya Libya igihe bagumuka bategeka ababukora ko gusubira inyuma batera bagana izinga rya Malta. Umuryango w'ibihugu by'i Buraya watangaje ku munsi wa gatatu ko uhagaritse ubwato bwawo bwagenzura ibahari Mediterane bwatabaye impunzi zitari nke zari ziroshe muri iryo bahari zigerageza gushika mu bihugu by'i Buraya.
Mukomeje kumva radio ijwi rya Amerika mu kirundi n'ikinyarwanda mushobora kandi no kudushikira mukoresheje adresse yacu ya email radio yacu @gmail.com na Facebook kuri adresse radio yacu. Mushobora kandi kutubona ku rubuga rwacu waeshatu radio yacu voa.com. mukanya turajya mu biyaga bigari. Igipolisi cy'Uburundi cyerekanye abanyamahanga babiri, umwe ukomoka mu gihugu cya Brazil undi uri muri Lithuania, n'abandi babiri b'Abarundi bafatanywe ibiro bitatu by'ibiyobyabwenge byo mu bwoko bwa heroin. Umuvugizi wa Ministeri y'Umutekano mu Burundi Pierre Nkurikiye aravuga ko ibyo biyobyabwenge bifite agaciro k'amayero 3,360. Raymond Zimana.
Abo berekanywe harimwo umunya Brezile Gilberto Fabio yafatanywe ivyo biro bitatu vy'ikiyayura mutwe citwa heroine kwa 20 kwezi kwa gatatu 2019 ku kibuga c'indege ca Bujumbura nk'uko igipolisi c'u Burundi kivyemeza. Nk'uko umuvugizi w'ubushikiranganji bw'umutekano bivuga, ibiro bitatu vy'ico kiyayura mutwe vyafashwe bifise agaciro k'amafaranga 3,360 y'amanyaburaya, kandi ivyo biyayura mutwe vyari bivanywe mu gihugu ca Brezile kugira vyakigwe n'abarundi nabo nyene berekanywe n'igipolisi kuri uyu wa kane. Pierre Nkurikiye avugira ubushikiranganji bw'umutekano no gukinga ibiza mu gihe c'isibe yemeza ko hari n'uwundi munyaretoniya yafashwe akekwa kuba ari muri urwo rudandazwa rutemewe n'amategeko.
Babifatanye umunyamahanga yitwa Gilberto Fabio ava mu gihugu ca Brazil hariya muri Amerika yo mu bumanuko. Aba rero barundi babiri bakaba babakwijabe gahe mu gisagara cha Bujumbura bakavuga yuko bobo akazi kabo kamisi yose ngo arako udandaza. Hanyuma inyuma y'umunsi umwe nyene ibyo bibaye no kuvuga itariki 21 z'ukwezi kwa gatatu haciye hafashwa uwundi munyamahanga ava mu gihugu cha Letoni, nawe yari yafashe indege imuvanye mu Bugiriki nawe nyene aje ngaha mu gihugu cy'u Burundi ko yafashe ku kibuga cy'indege cha Bujumbura nawe nyene akaba rero ariwe yari afise igikorwa cyo gushayakira iyo mari bandi bari bazanye.
Umuvugizi w'igipolisi yemeza ko uyu munyabrazil yari yagerageje kunyegeza ibyo biyoyuramutwe kugira ntibimenyekane naho igipolisi cy'u Burundi cyavuye kibifata. Nkurikiye akavuga ko byari binyegeje mu gikarato. Nyenevyo yavuga ko arakaganuke azaniye umuntu kuko yiyita umukerarugendo.
Mugabo mu gikarato cyari gitekeye mu ico kintu niho bagiye baratabura muri ico gikarato barashiramo kamwe kamwe muri tuno dupaki bagasha bahoma ukibonye wari kwibaza yuko ico gikarato kirimo ico gikoresho gusa mugamo urabona yuko bakoresha ubuhinga budasanzwe kugira ngo bashobore gutekera ibyo biyayura mutwe.
Ubwo bushikiranganje busaba Abarundi n'abajeje umutekano kugaba no kuba maso kuko ubukozi bw'ikibi butarabura ukoba. Petero Nkwiriki yavugira ubwo bushikiranganje ababazwa nuko hariho abahendwa n'iby'abazungu baba bafise kandi baba bari mu makosa.
Abantu benshi iyo babonye umuzungu cyane cyane nk'abo badi bitwaje ibikarato benshi baguma batangura kwiyumvira ko ari umugira neza aje gufasha. Bwa murabona ivyo baba baje gufasha ivyari rero Abarundi bakomeze baba maso ntibasubire guhendwa n'uruko bagumuntu ngo aje ngo ari umuzungu ngo aje ngo afise ibikarato binibi nibi nibi ngo aje gufasha. Urabona ko harimo inkozi zihambaye kandi si n'irya mbere muri kino gihugu cy'u Burundi inkozi z'ikibi z'abazungu ziza konona.
Baba abo banyamahanga babiri eka nabo Barundi bagirizwa urudandazwa rw'ibiyayuramutwe bataronsa kanya ko kwisigura kubyo bagirijwe ubafungiwe mu gasho k'inyamirama bikwijabe mu gisagara cha Bujumbura. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akemeza ko bagiye gushikirizwa ubutungane bw'u Burundi kugira bo bacire urubanza. Igipolisi cy'u Burundi kirashima uruhara rw'igipolisi mpuzamakungu Interpol kugira ibyo biyayuramutwe bimenyekane hanyuma bifatwe. Umuvugizi w'ubushikiranganje bw'umutekano akavuga ibiro bikuru by'ico gipolisi biri Lyon mu gihugu cy'u Bufaransa byafashije gutanga amakuru yatumye ivyo biyayuramutwe bifatwa. Akemeza ko ari cerekana ko imigenderanire mu bijanye n'umutekano no guhanahana inkozi z'ikibi hagati y'u Burundi n'ayandi makungu byifashe neza. I Bujumbura, Remonzimana, Ijwi ry'Amerika.
Urakoze Remonzimana. Tugume mu Burundi aho umudepite Agathon Rwasa ukuriye ishyaka CNL yamagana icyo yita agatotezo kamaze iminsi gakorerwa abayoboke be. Ahakana ibivugwa ko abo bayoboke bafatwa bagafungwa kubera ko bakora inama mu buryo butemewe n'amategeko. Ibindi turabibaza Evariste Nzikobanya.
Umushingamateka Agathon Rwasa yabwiye Ijwi ry'Amerika ko atari mbeshere abanyonyi biwe bagoma batotezwa n'abanyonyi b'umugambwe uri ku butegetsi. Akavuga ko ari kuva umugambwe Senel Larongo yewemerewe gukorera ku mugaragaro na hadafisi ibitigiri. Aravuga tumwe mu turere abanyonyi biwe batotezwa.
Muri Burundi umwanya ntabyo noba mfise mugabo byumva turabikurikira iragaragara ni hirya no hino ni imihingo yose y'igihugu. Muri za Nyamurenza za Ngozi za Tangara hirya za Ruhororo turabyumva n'ahandi mu gihugu muri za Shombo bariya muri Karusi iyo za Rutana mu gihugu cyose wogira ngo ni kintu bagiye inama tudukore gutyo.
Abanyonyi ba Agathon Rwasa bahurwa ko bakora amanama ya politiki atemewe n'amategeko. Amakuru ava muri bamwe mu bategetsi akavuga ko ibikorwa by'umugambwe Senel bitemewe mu gihe indongozi z'uwo mugambwe zitarashinga inzego. Mustandari wa komine Nyamurenza yo mu ntara Ngozi Didone Niyonzima ni umwe mu bavuga ko naho ahakana ko atamuntu n'umwe aramwitura avuga ko yatotejwe.
Uno munsi twatwo umugambwe Senel n'umugambwe wemewe n'amategeko ariko nta nzego badushikiriza zirongoye uwo mugambwe urwo rwa komine kuko abanyamigambwe bashikirizwa intwaro bakaba baha makete abagendamo ayo mabanga. Abanyamugambwe bobo wa Senel kimwe n'andi banyamugambwe bafite uburenganzira bwo kubaho nk'abandi Barundi bose n'iteka ryabo tukabubahiriza. Mugabo gushika uno munsi rero ibikorwa byabo byatugwa kumenya kuko atanze guhadushikiriza urwego rwa komine.
Muvuze ibikorwa mu mushatse kuvuga iki?
Tuvuze ibikorwa tuba dushatse kuvuga ari nk'amanama amakoraniro abahuza.
Indongozi y'umugambwe Senel ku rwego rw'igihugu hari kindi yiyamiriza ni ingene abanyonyi biwe badafise uburenganzira bwo gusuhuzanya canke bagasangira urukanywa. Ababikoze bafatwa bagatabwa mu mvuto. Agathon Rwasa asaba ko ivyo bintu vyohagarara.
Umugambwe Senel kugira ngo ubeho twarakoze inama twisoza amategeko yo gushinga umugambwe kandi abantu baguye mu mihingo yose. Nibovuga rero ngo nta basenere rero bariho bitwaje ngo nuko mu nzego zitarabaho kuko inzego nitwebwe bene umugambwe nitwebwe bo kudushinga sibo batidushingira. Turiko turitunganya kugira ngo izo nzego zijeho twisunze amategeko y'umugambwe. Nta umugambwe wundi rero ushobora kutwinjirira ngo bidukorere. Aho no basaba yuko bogira kigoro bakihanganira abandi kuko muri demokrasi gutandukana mu byimbiro n'ikintu gisanzwe igikuru nuko mu butandukane bwacu twese tugira umutima wo gukunda igihugu no kurondera kucyubaka
abahagarikwa bagirizwa kuba bari kubakora amanama
nibaza yuko ari byo kubera yuko abantu kuramukanya n'ibintu bisanzwe nimba abantu bahuye bakaramukanya kubera ubonye ari babiri cyangwa ari batatu uvuga ngo ni inama barimo none itegeko rivuga yuko abantu bashobora guhura mu ibarabara cyane ko ari igitigiri cy'abangahe urumva ni ugukwegera ko mugabo ibyo byose ntacyo byungura kiretse ko bitukisha gusa igihugu
Mustaneri wa komine Nyamurenza afise ubutumwa h'abanyamigambwe Dieudonné Niyonzima yabwiye Ijwi rya Amerika ko umwikomine arongoye kizira kikaziririzwa kuvuganira iby'imigambwe barimwo mu bunywero
akaba twavuze ko atari ahantu ho gukora ibintu by'umugambi nimba bafite inzego nibasaba ubusha inama bayikore ku mugaragaro mu gihe bafite inzego zibarongoye
ariko abari kubagira inama y'umugambwe baba bafise n'ufata icegeranyo muri cyo gihe nimwumva ko baganiriye ibyabo mu kabare cyangwa mu ibarabara bagahagarikwa baba barenganijwe
nta muntu ahagaze mu ibarabara ahagaranye na mugenzi we igihe ahagarikwa kirazira uwo muntu iyo yahagaritswe ntukwe na mugenzi we mu ibarabara aranyiture ndamwumvirize ndamutunganirize
umushingamateka Gato Rwasa arongoye umugambwe inama y'abanyagihugu y'abaharanira ubwigenge Congrès National pour la Liberté afise akamo atera abanywanyi biwe abasaba kwirinda ababasotora nabo bose bashaka kubakwegera mu makosa yotuma batahira mu munyororo ku mugwa mukuru w'ubutunzi Bujumbura Evariste Nzikobanya nka Ijwi rya Amerika
Radio Ijwi rya Amerika irabategurira ibiganiro binyuranye mu rwego rwo kwibuka imyaka 25 Genocide yakorewe Abatutsi ibaye mu Rwanda muri urwo rwego turabategurira ibiganiro byihariye twifuza ko namwe mwagira mu ruhare tuzareba uko bamwe mu barokotse babaho nyuma y'iyo myaka 25 irangiye kubakurikiranya ibiganiro by'Ijwi rya Amerika rigitangira mu mwaka w'1996 muribuka ikiganiro cyo guhuza imiryango yaburanye n'ababo ari abari barahungiye mu nkambi z'impunzi mu bihugu bituranyi ari abasigaye mu Rwanda mwese twarabatumikiye Niba uri umwe mu bo twatumikiye, niba uri umwe mu bo twahuje n'umuryango wawe, nawe turagutumiye. Uzatugezaho uko twaguhuje n'abawe n'uko umerewe muri iki gihe. Waduha ubutumwa kuri Facebook, adresse yacu ni Radio Yacu. Watwandikira kandi kuri email kuri radioyacu@gmail.com. Cyangwa ugatelefona kuri akamenyetso ko guteranya 1202 4491931 turagutumiye
amakuru ya karere tuyakomereze mu Rwanda aho umucamanza mu rukiko rw'ubujurire yatangiye kuburanisha urubanza rwa madame Agnese Ntamabyariro wahoze ari ministri w'ubutabera muri leta yiyise y'abatabazi uyu uregwa ibyaha bya genocide arasaba gutesha agaciro ibyabaye mu nkiko zabanje no kutakira ikirego cy'ubushinjacyaha kuko ngo bitubahirije amategeko ubushinjacyaha bwo burasanga ubusabe bwe nta shingiro bufite Eric bagira ubusa arakomeza
Madame Agnese Ntamabyariro ni watangiranye ijambo mu rukiko rw'ubujurire agaragaza impamvu yamuteye kujurira ibihano by'umucamanza wa mbere yabwiye urukiko ko agifatwa yamaze iminsi 33 atarya atabona amazi yo koga kandi ko henshi muho yabagafungiwe yabagatahazi ubushinjacyaha umusaba ko ibyo avuga yagombye kuba bitangira ibimenyetso ariko uyu wari ministri w'ubutabera kuri leta y'abatabazi akavuga ko ntaho yakura ibyo bimenyetso kuko ngo ababifite ni nabo babimukoreraga kandi badashobora kubyemera yisunze zimwe mu manza zaciwe n'urukiko mpuzamahanga mpanabyaha rwa Arusha muri Tanzania Madame Ntamabyariro yavuze ko we nta ndishyi yakubutabera bw'u Rwanda ariko butakambira ngo buce inkoni zamba ku gihano bwamuhaye bukigabanye Umwunganizi we mu mategeko Maître Gatera Gashabana yavuze ko uyu wahoze ari ministri w'ubutabera yafashwe agafungwa binyuranije n'amategeko kuva mu 1997 agifatwa ngo dosiye ye yashyikirijwe urukiko nyuma y'imyaka 4 yasobanuye ko yatangiye kuburanishwa nyuma y'imyaka 10 afashwe byakongeraho ubu bujurire agasanga hashize imyaka 22 uwo yunganira atarabona ubutabera Ntamabyariro avuga ko yashimuswe n'ingabo z'u Rwanda mu gihugu cya Zambia aho yabaga nk'impunzi zimutwara muri Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo zimugejejeho zimwuriza indege aboshye ubushinjacyaha buhagarariwe na Bwana Bonaventure Ruberwa buvuga ko uretse kubivuga gusa Ntamabyariro nta kimenyetso bitangira buravuga ko hashingiwe ku mategeko yagenderwagaho igihe yafatwaga busanga nta tegeko ryishwe Buravuga ko ntamabyarira regesha raporo z'umuryango mpuzamahanga urengera uburenganzira bwa muntu Amnesty International wanditse ko yabuze kandi ko iki kitafatwa nk'ikimenyetso mu rukiko. Ubushinjacyaha bwabwiye urukiko ko kuvuga ko yashimuswe n'ingabo z'u Rwanda nta gaciro byahabwa kuko zitari zifite ububasha bwo kwinjira ku butaka bwa Zambia. Buravuga ko imyiregure ye yuje amatakira ngo yikuko mu magambo yabwo ntamabyariro yisanze mu kivunge cy'izindi mpunzi zatahaga zivi Kongo ageze ku butaka bw'u Rwanda arafatwa arafungwa. Bwana Rwerwa aravuga ko asanga harabayeho icyo yita gukora iyo bwabaga ngo ntamabyarira buranishwe hubahirijwe amategeko mu gihe n'ubushobozi bwari buke mu butabera. Asobanura ko n'igihe yafatiwe hari ibihumbi bisaga ijana byari bifunzwe bikeneye ubutabera kandi nta mwihariko wari kuri ntamabyarira uretse kuba yari yarigeze kubaho umutegetsi. Yavuze kandi ko dosiye yari nini bityo ko ari imwe mu mpamvu yatumye urubanza rwe rutihuta uko abishaka. Yeretse urukiko amakarita abiri apanzemo imishandiko y'impapuro z'iyo dosiye baburana. Kubyurego avuga ko yakorewe iyicarubozo ubushinjacyaha nabwo buvuga ko yagombye kugaragaza raporo ya muganga igaragaza ibyo yicarubozo kucyo gushimutwa kandi bwana Rubeye guhagarara ubushinjacyaha aravuga ko byibura uregwa yagombye kubagaragaza icyemezo cy'ishami ry'umuryango w'abibumbye gita ku mpunzi HCR kigaragaza ko yamubuze nk'impunzi zari zifite muri Zambia. Ntamabyariro yatijamba avuga ko hari icyemezo cya polisi y'igihugu cya Zambia kigaragaza ko yashimuswe kandi ko yagishyikirije abacamanza ba mbere bakakirengagiza. Anaregwa kuba ikitso cy'abakoze genocide kuyibashishikariza no kubashyigikira. Ibi bishingira ku ijambo y'uwari ministre w'ubutabera kuri leta y'abatabazi ashinjwa ko yavugiye ku kibuye mu 1994. Ntamabyariro aravuga ko inkiko zabanje zarisobanuye nabi. Ubushinjacyaha buvuga ko yahamagariraga abahutu kwica abatutsi. Ntamabyariro abwira umucamanza mu rukiko rw'ubujurire ko yafashe ijambo asaba inzego z'ubutabera gushyiraho umwete bagakurikirana abakoze ibyaha by'ubwicanyi n'abatarashakaga kubihagarika. Ariko inkiko za mbere zasobanuye ko muri iryo jambo yakoresheje imvugo izimije ihamagarira abahutu kugira umwete mu bwicanyi. Ntamabyariro aregwa kutitandukanya n'abicanyi akavuga ko atabona uburyo atitandukanije nabo mu gihe yahamagariraga inzego z'ubutabera kubakurikirana. Aravuga ko abatangabuhamya bamushinja bamukoreye icyo yita akagambane kuko ngo harimo abavuga ko baje kumushinja mu rukiko barakatiwe gufunga ubuzima bwabo bwose ariko atungurwa no kubabona mu rukiko bambaye imyenda ya gisivili. Asaba urukiko rw'ubujurire gutesha agaciro ibyabaye mbere byose mu zindi nkiko no kutakira ikirego cy'ubushinjacyaha ariko bwo bukavuga ko ubusabe bwe nta shingiro bufite. Madamu Agnesi Ntamabyariro w'imyaka 82 yahoze ari minisitiri w'ubutabera avuga ko yafatiwe Zambia mu 1997. Bagirubusa ijwi rya Amerika i Kigali.
Eric Bagirubusa utugejeje muri Uganda aho polisi y'icyo gihugu yaraye itanze umurambo w'umugore w'umunyarwanda kazi wari utwite uvuga kuba yitabye Imana igihe yituraga hasi yiruka ngo acike abasirikare b'u Rwanda bamwirukankanaga we n'abandi bababuza kwinjira muri Uganda. Ignatius Bahizi ni umunyamakuru w'Ijwi rya Amerika muri Uganda.
Ukurikije ikigiranyo cyasohowe n'umuvugizi wa polisi yo mu burengerazuba bw'igihugu Eli Mate, uwo mugore witabye Imana yitwa Mukarugwiza Elizabeth w'imyaka 37 kandi akaba yaratwite. Polisi ivuga ko uwo mugore kimwe na bagenzi be birukaga kugira ngo bacike igisirikare cy'u Rwanda cyabirukankanyaga kibabuza kwinjira muri Uganda aho bazaga guhaha. Ngo muri uko kwiruka Mukarugwiza yananiwe bitewe n'uko yaratwite bityo agwa hasi ahita apfa. Ijwi rya Amerika ryavuganye na bamwe mu bari bari n'uwo mudamu baza muri Uganda bavuga ko bamurushije amaguru bw'igisirikare cy'u Rwanda cyari kibari inyuma ndetse ngakaba cyabirukankanyije kikabageza ku butaka bwa Uganda.
Bamwirukanse batugurutse turi mu Rwanda umusirikare duhamagaye twirukankira mu Buganda we aratsikira agwa mu Buganda. Akimara kwikubita hasi umusirikare yohereje umuntu tutazi utambaye tene amwakiranga mu buntu. Iranga muntu bayimukuyemo mujye
kwebwe umusirikare yaje noneho umutwe twa twicaho n'umugore avuye mu Rwanda noneho arangije umusirikare aza ari kutwirukaho sekara uvuga ngagiye kuturasa noneho mu kuturasa agiye kuturasa ahita agira umugore arazamuka gutya ahita go hasi twe natwe ntatwanyuze hantu hamwe noneho umusirikare abonye aguye anyura asubira inyuma ari kwiruka yatugejeje hejuru mu gasozi nyine ni Buganda n'ubundi ntaho yari yageze. Tugarutse gufata gushaka inkweto zacu twaze dutaye none dusanga yaguye turamubwira tumushara handi kubera yaraguye mu nkomo muhanda nkomo.
Ukuri inzego z'umutekano mu ntara ya Gisoro ihanye urubibi n'u Rwanda kuri umupaka wa Cyanika bwana Peter Mugisha nawe yavuze ko umusirikare w'u Rwanda wirukankanyaga abo bantu bari barimo uwo mugore wapfuye yingiye metero 200 ku butaka bwa Uganda.
When she was trying to enter Uganda to look for food, the soldiers of Rwanda followed her.
ubwo yageragezaga kwinjira muri Uganda gushaka ibyo kurya, umusirikare w'u Rwanda yamukurikiye amwirukankanya yinjira muri Uganda hafi metero 200. Kubera ubwoba bwinshi uyu mugore yagize kandi yari anatwite, yaguye hasi arapfa. Ababibonye baje kubwira igipolisi cyacu, nuko kijya kumutabara umurambo kiwukurayo. Uyu mukuru w'abashinzwe umutekano yanemeje ko umurambo waraye utanzwe ugahabwa bagenzi babo ku ruhande rw'u Rwanda. Nyamara ariko ikinyamakuru cya Leta y'u Rwanda The New Times uno munsi cyasohoye inkuru ivuga yuko uwo mugore akimara kugwa hasi, abantu bagerageje kumwihutishiriza mu ivuriro, nuko igisirikare cya Uganda kikababuza. Icyo kinyamakuru cyanabeshuje amakuru yuko abanyarwanda baturiye umupaka wa Cyanika bafite ikibazo cy'inzara, ahubwo ko ari bubahahira bagenzi babo muri Uganda na Repubulika Iharanira Demokarasi ya Kongo, kandi yuko umugabo wa nyakwigendera ari umukozi wa Leta wishoboye ku buryo umugore we atakifuje kuza guhaha muri Uganda. Ariko ku ruhande rwa Uganda, Bwana Peter Mugisha yavuze yuko ari nta basirikare ba Uganda bari hafi n'umupaka w'u Rwanda. Hanasohotse amafoto yerekana abakozi b'umuryango w'umusaraba utukura bo mu ishami rya Uganda bagerageza kuzanzamura uwo mugore. Mu cyegeranyo umuryango w'umusaraba utukura wasohoye, ukuriye muri iyo ntara ya Gisuru yavuze ko polisi ya Uganda yabahamagaye kuja gutabara uwo mudamu wa muvuzi bw'ibanze, ikimara kubwirwa yuko hari umugore waguye hasi mu kibaya acya mu nzira zitemewe kwinjira muri Uganda. Ati akaba baragerageje gukora uko bishobotse kose nk'uko inshingano zabo zibisaba gukiza ubuzima, ariko ntibyashoboka. Busanzwe abantu baturiye imipaka barahirana, kandi abanyarwanda benshi mbere y'uko igihugu cyabo gifunga umupaka kikanababuza kugaruka muri Uganda, bari basanzwe binjira muri Uganda mu majana buri munsi guhaha, gushaka akazi, kwivuza no kwiga mu mashuri ya Uganda. Ariko ubu akaba batakiza ku mugaragaro, ahubwo akaba akoresha amayira atemewe kugira ngo binjire. Uyu mudamu w'umunyarwanda wari kumwe na nyakwigendera uvuga ko aba mu gashira hamwe ko kuzigama amafaranga ko muri Uganda bita ikibina.
Inaha tuba mu bibina, kandi tukambuka akaba ariho tubona amafaranga yo kubitera, tukabona n'iki n'amafaranga yo guhahira abana bacu. Bigiye kuba nabi ahubwo akacu twe turabomara n'amazu, kuko ntabwo naba narabonye ibihumbi bitanu ngo njewe ngufunge umupaka njewe ngo nicwa n'inzara uri kurya. No.
Hashize hafi ukwezi kose u Rwanda rufunze umupaka warwo ku bicuruzwa bituruka muri Uganda, kandi abanyarwanda banaburirwa kutagaruka muri Uganda. Uganda yo yavuze ko itazigera ifunga umupaka wayo, ahubwo Perezida Museveni agira inama abanyagihugu gushaka andi masoko, anababwira ko agiye kubafasha gushakira amasoko mu bindi bihugu nko muri Ethiopia. Ignatius Sibahizi, Ijwi rya Amerika, Uganda.
Mukanya turabasezera, ariko reka tubanze tubibutsa makuru twababwiye. Fidel Niyongabo urakomeza.
Yego Geoffrey, twababwiye ko abantu 16 bapfuye, abandi 17 barakomereka igihe bombe yari yatezwe mu modoka yaturi kuno munsi kuwa kane hanze y'uburiro ku mugwa mukuru w'igihugu cya Somalia, Mogadishu. Ku yindi nkuru yerekeye icyo gihugu, twabwiye ko ishyirahamwe rihanira agateka ka muntu ku isi Human Rights Watch ryagabishije uno munsi kuwa kane ko impunzi 230,000 z'abanyasomalia zishobora kugiramirwa n'ubwicanyi mu gihugu cya Somalia zaje zivamwo ibyo hamwe igihugu cya Kenya coshira mu ngiro umugambi wacu wo kugarika kambi y'impunzi ya Dadaab. Tonge tubabwira ko ibihugu by'Ubushinwa na Pakistan biriko binebagura Leta Zunze Ubumwe za Amerika kubitaciye mu buryo busanzwe bukoreshwa mu bushyikiriza integuro y'ingingo mu rwego rw'ishyira hamwe kondirijeje amahoro n'umutekano ku isi. Iyo ngingo yerekeye gucira ivomo Masud Azhar, umunyapakistan ayiboye umugwi ugira iterabwoba mu makungu Jaish e Mohammad ukorera muri Pakistan. Twabwiye kandi igisirikare cy'izinga rya Malta ko kimenyesha ko umugwi w'abasirikare bajejwe ibikorwa bidasanzwe wigaruriye ubwato butwara ibitoro bwari bwanyurujwe n'abimukira mu mazi y'ibahari Mediterane yegereye igihugu cya Libya.
Inshuti mwese mukunda Radio Ijwi rya Amerika, ibiganiro byacu byo muri uyu mwanya tubisubikiye aha. Tubashimire ko mwahisemo gukurikira radio yanyu Ijwi rya Amerika. Dushimire injiniya Peter Henley na Fatou Alimaskara wadufashije kwegeranya ibiganiro. Kuri mikro mwari kumwe nanjye Jeffrey Mutagoma
na Fideni Yongabo. Mugire ibihe byiza.